Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabara mukije njuti bakunze ndabaye kaza mu makuru y'Ikirundi tugiye kwashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Ishyirahamwe rijeje kurwanya ubushomeri no guhohotera kiremwa muntu arishoto riratewe impungenge namwe mu mabi rivuga ko ariko arakoregwa bamwe mu Barundi bari mu mahanga. Bamwe mu biyunguruza bakoresheje imiduga yunguruza abantu n'ibintu baridoga kubona hari ibituro bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura biba bikeneye imiduga yunguruza abantu mu gihe ibindi bitikera biyibura. Ibanki nkuru y'igihugu iriyamiriza inyifata imaze iminsi yibonekeza aho hari abantu bakoresha inoti z'igihugu mu gutunganya amashugwe canke mu gushariza ibibanza bimwe bimwe. Ishirahamwe Parseme ribona ko kugira igisata c'ubutare giterere vy'ukuri mu iterambere ry'igihugu hobaho gutunganywa neza amategeko agenga ico gisata. Nayo mu nkuru y'imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu, uwo munsi tubayagira ibijanye n'uruhara rw'ububiko bw'igihugu mu gukomeza itunga ndangakaranga mu Burundi. Mu kanya inkuru imwe imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Ishyirahamwe rijejwe kurwanya ubushomeri no guhohotera kiremwa muntu arishoto riratewe impungenge namwe mu mabiri ivuga ko akoregwa abarundi bari mu mahanga. Vianney Ndayisaba umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu avuga ko bamwe mu barundi bari mu bihugu bimwe bimwe bariko baricwa abandi bagafungirwa ahatemewe n'amategeko mu gihe abava muri ibyo bihugu bari mu Burundi babayeho neza. Agasaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi amasezerano bahanye n'ivyo bihugu ko yo bari kwaraja mu ngiro tumwumvirize.
Mushamari Joto utewe mutima uhagaze niho hotegwa yakemwa muntu gufata mu nyamaswa gupfungwa bidakwije amategeko kukwicwa ndetse biko bikorwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu vya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi Shamari Joto irashinga cyane kandi atewe mutima uhagaze ni ihotegwa ikora koregwa kuboreza gufa akora ibya furambi gufungirwa mu mazu bakoreramo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundi kazi bari gukora mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite. Mishama Rishoto rimaze iminsi rikora kurikirana amabi yo kuboreza gufa kunyagata akazi na muntu ukwicwa ugufungirwa ubusa kw'abarundi barijya no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Tanzania mu byegeranyo cya Rishoto kitwereka yuko abarundi 208 barahagaritswe bidaciye amategeko bariko baratahuka mbere barakwa n'ibyabo bagarukanye bavuye gukorera udufaranga. Tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu byapfunze abenegihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe hariya ahantu barekugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukurikirana abishe abarundi bene wacu bahanwe izo amategeko kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishi y'akababaro n'ibiziga by'ababo.
Bamwe mu biyunguruza bakoresheje imiduga yunguruza abantu n'ibintu baridoga ko hariho ibituro bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura biba bikenyeye imiduga yunguruza abantu. Abo banyagihugu berekana ko bamara ikiringo c'amasaha arenga abiri batonze ku mirongo ata muduga baronka mu gihe basigura ko hari ibituro bimwe bimwe akanya kose haba hari imiduga iri kwirunguruza abantu. Abo banyagisagara basigura ko bagira ingorane nko gushika iyo baja mu masaha yitereye. Bagasaba abajejwe igisata co kunguruza abantu n'ibintu baronse imiduga yunguruza abantu ku rugero rimwe mu n'ibindi bituro urivye kwizera.
Aha turi ku bituro vyo mu manuko y'igisagara ca Bujumbura hatonze abiyunguruza barindiriye imiduga yunguruza abantu n'ibintu. N'isaha 9 y'umuhinga mutubona hari ibituro bimwe bimwe birimwo imiduga yunguruza abantu. Harahandi habone ku murongo w'abantu biteze ikibunguruza ariko basanka babaye kuko haheze umwanya utari mutata muduga.
Turababara kandi tugashavu baratabise.
Bari imbere ho bayicaye barayamararo icyo yicara ko yayica.
Nuko nyene twabwe n'amakuru y'umwe. Turabuze nyene bige. Abantu bana ko handitse hari mugabo turi ko tubura niyo tubibuke turi bo.
Aba banyagihugu dusanze ku murongo w'igituro c'imiduga yerekeza mu ruziba bamaze umwanya munini ata muduga babona bavuga ko hari ibitu bitabura imiduga kandi babimazemo igihe kitari gito aha mbere bashikiriza ko bidasiguritse.
Shinga niyo mbona imbondo atitabura na kanyosha n'umutwa cyose gasa 8 saa minsi irageze
hari benshi bashobora kuba hari bisi zimwe ziracyari imwe hari n'ibintu umuntu uwo ari we wose atabatahura uko bigenda nifatiye kuri wanje ry'amakwara ushobora gusanga amaze isaha n'inusu cyangwa isaha zibiri mpagaze ya bisi yabonye
abo banyagihugu bamenyesha ko ibyo bigira inkurikizi ku magara yabo badasize inyuma imiryango yabo kuko bayishikira ibintu bafise byononekaye
umuntu aracyashika mu cyoro kandi byasaba ko ashika kiri kare we yari sanga ibintu byamaze kononekara
abana usanga basinze
iyo n'abantu usanga bakuye indwara kubera umuruho
hambavu y'umuruho bagira hari n'imigwani habera mu gihe umudugu ubonetse bose basaba ko ibituro byose byorangwamo imiduga yunguruza abantu n'ibintu ku rugero rumwe kuko ku bwabo bibaza ko ibituro bizwi bibwirizwa kuronsa imiduga yunguruza abantu turonde ishyirahamwe rirabunguruza abantu n'ibintu umunyamabanga mukuru yatwemereye ko azogira icyo abivuze ko mu makuru yacu yo hanyuma ihungabana ry'abunguruza abantu n'ibintu ryatanguye kwibonekeza kuvaho hadutse ubukene bw'igitoro haraheze imyaka irenga ibiri mu nyuma hashingwa ishyirahamwe ritanga igitoro bita sopebu kugira ubwo bukene buhagarare gushika ubu abiyunguruza abaho mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko ubukene bw'imiduga yunguruza abantu ku bituro bimwe bimwe babumazemo mu kiringo cy'amezi arenga atanu
Olivier Kwizera urakoze bajejwe intwaro ku mutumba no mu mazone basabwa kwitura ubushinkiranganje begukira bw'intwaro yo hagati kugira babatunganirize gutyo amatata ashingiye ku mbibe zaho batwara zitorega umuti umuyobozi mukuru w'intwaro yo hagati Valentino Nshimirimana yabishikirije kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike mu nama n'ababuramatari b'intara hamwe na bamusitaneri b'amakomine Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bya Rusansuma yamenyesheje ko igikorwa cyo gushiraho imbibe shasha cahuye n'intambamyi harimwo imitumba imwe imwe itwagwa mu mazone kandi idasangiye imbibe agasaba abo vyega kubitorera inyishu n'inkuru ya Nsentanguva
igikorwa cyo kwerekana imbibe z'intara amakomine n'imitumba hisunzwe ugutunganya igihugu gushasha cyarangiye Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibitigiri Irensbu mu camaka y'umwe rw'Igifaransa yabishigirije mu nama yayatumiwemo baburamatari b'intara n'abamustaneri w'amakomine kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike yarerekanye utunenge twaranze ico gikorwa harimwo imitumba imwe imwe iri mu mazone zidahurira ku mbibe bituma bene gihugu babwirizwa guca mu izone yindi imbere y'ugushikira iyo batwarigwamwo mu gihe uko gutunganya imbibe nshasha kwari mu ntumbero y'ukwegereza ubutegetsi abo bene gihugu imwe muri iyo mitumba harimwo Gahoko Kavumu Kigusu na Nyamugari mu ntara ya Buhumuza intara yabonetsemwo utunenge kurusha izindi ku matati abandanya kwaduka ku mbibe z'imitumba n'amazone hagati y'abajejwe intwaro aba ashingiye ku nyungu babona uyu n'uyundi yoba ahombye Valentino Nahimana umuyobozi mukuru w'intwaro yo hagati asaba izo ndongozi kwitura ubushikiranganje bubajejwe bubatunganirize aho amenyesha ko amategeko yo gutunganya imbibe ahari buramatari w'intara ya Burunga Parfembo ninyibuka yasabye gufata umwanya ukwiye mu ntumbero yo gutorera inyishu irama ayo matati Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijejwe rusansuma amenyesha ko icatumye babangira gushira habona intunganyo y'imbibe z'igihugu nshasha ko kwari ukurindira indongo zishasha zivuye mu matora y'uyu mwaka wa 2025 bo bazoba bajejwe kwisunga izo mbibe akongera avuga ko ibikorwa byose bya rusansuma bizurangira mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2027 Anise Ntanguva Igitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiri turabandanya namakuru yacu hibanga inkuru y'igihugu iri ya mirizi inyifato imaze imisi yibonekeza aho abantu bakoresha inoti z'igihugu mu gutunganya amashugo canke mu gushariza ibanza bimwe bimwe mu buvugizi w'iyo banki Berame Bacinoni mu kiganiro yahaye Radio Indundi kiri kubijanye n'itangazo iyo banki yasohoye kuri uyu wa kane aragabisha uwo fatwa asubiriye gukoresha izo noti muri ubwo buryo ko azohanwa hisunzwe amategeko tumwumvirize
Haramadisi izo haboneka mu gihugu abantu usanga bakoresha nabi bakoresha inoti ibyo bitagenewe ugasanga ariko bakoresha ibintu byo gushariza ibanza mu mashugwe
ibanki ya Repubulika y'u Burundi mu gusohora inatangazo kabaye akariyo ko kugabisha uwo wese azo kwagirwa n'izo nyifata atarizo zo konona amafaranga y'igihugu ko azohanwa hisunze amategeko mana vyaha y'u Burundi kandi muri itangazo ibanki yasavye abantu bose kwamira kure no gushengeza kubajejwe intwaro umutekano canke ubutungane abazo bari ko baronona amafaranga y'igihugu hama kandi yahamagariye abantu bose ko twofashanye kugira ngo tubungabunge uburambe bw'izi noti mbere n'ubwiza bw'inoti kandi gushobora kuba n'ubwiza buranga igihugu cacu ibihano birategekanijwe kandi n'abakurikirana bariho ni banki ya Repubulika y'u Burundi ntizoreka kukurikirana ikiye kuba bijejwe kugira ngo abantu bahanwe ariko cyane cyane turasabye ko abantu bubungabunga neza izo noti z'igihugu izo noti ziba zarashikirijwe bene igihugu kugira ngo zifashe mu by'ukuriha bazibungabunge babungabunga ibyo byasha mu kutazivungavunga mu kutazisuzugura nk'ibyo bamwe bamwe baza baragira mu kubishyira mu mashugwe cyangwa mu kubishyira mu bitako mu by'ugushariza bareke kuzitosa eka mbere bareke twaranabonye n'abaziturira cyangwa abazica amatwi bavuga ngo ni kuzica amatwi kumbure hagiyemo n'ibintu by'imihamuro ugasanga hariyo n'abazi bazanga kubera ko zicacuye zitoboye cyangwa zituriye ibyo rero byose duhamagarira abantu ko budufasha twufashanya mu kubirinda mu kubikinga kugira ngo tubungabunge zino noti zacu zigumane ubwo bwiza zigumane zishobore no kuramba igihe kirekire
Ishiramwe Parseme ribona ko kugira igisata c'ubutare giterere vy'ukuri mu iterambere ry'igihugu hobaho ugutunganywa neza amategeko agenga ico gisata inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi atangarije ko ubutare butanguye gushogwa ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri aho hagiye amatoni arenga 500 mu gihugu c'u Bushinwa Faustin Ndikumana asigura ko mu gihe hatokwigwa neza ubutare buri mu gihugu uko bungana abahiganwa ngo bimbe ubwo butare ntibibe ku mugaragaro ubwo butare atakine bwaweza ngo bufashe kurikira Faustin Ndikumana
igisata cy'ubutare kugira kimere neza hari amatexte d'application umenga tarahera kugira ho deminio itomoye neza kandi kurikizwa haca bico bita politique cyangwa strategie miniere ijanye n'igihe cyanone bara contexte kumenya ingwane z'ubutare bufise tuzatura zitorira inyishu gute mbega ubutare n'undi harageze ko gushogwa babwimbura buravye igiciro mpuzamakungu haramwijemo ibintu byinshi kumenya ubutare dufise neza arabahinga babwerekanye atashaka kurondera amamezo akomeye ashobora kuzubwira ama prospects ukamenya ubutari utunze neza uko bungana igiciro mpuzamakungu n'ingene bushoka inyungu ushobora kuhakura hanyuma gato inzego zibiraba kandi zigakorana neza atakwinuba na cyangwa ataguhezanyayo kandi zikabuza ubasha bukwiye abahinga babinonose babize byose bigakora bisenyera ku mugozi umwe kamenya umwe wese ashakura biyakwegera kugira abikure kumenya abangena abantu bahayanwa baje kugira ibyo bigakorerwa mu muco amakontrakt amenyekana ni bande baje batowe gute barushije bande kugira umenye abato ntibe byabaye mu kinywabi hariho kwinjira muri cya gisata ITA z'amakungu igihugu kigiyemo kiraza bakagikontrola bakarabishoka byose bakara kuri kurerekana neza amahirukurayo n'ingene yakoresheje turabe ibijanye n'ibidukikije abantu bagende gutabagura imisozi ibirwa barimba ngo barondere ubutare bayisiga kuki nko kuri kaza ugasanga ubutare buri kwarara mu ugasanga amasina gishobora kurimwa neza yaramaze kononekara ukabona amafaranga kijinjiza bikagaragara neza
bamwe mu bakenyezi bagiye barahura n'ibiza nk'imyuzurira imaze igihe yibonekeza mu gice cy'imbo mu Burundi barasaba gukomerezwa ubufasha bwo gukinga ihungabana ry'amagara yo mu mutwe kubera ivyari bibatunze baburiye muri ivyo biza mugihe kuri uyu wa gatanu ku isi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe kucivuga ishimikira ku bufasha buhabwa uwo mugwi w'abantu abo bakenyezi bashikiriza ko ubwo mu Burundi butagwiriye arico gituma bagira impungenge ko ibibazo vyo mu mutwe bishobora kubandanya vyongerekana kubera ibiza bitarahera abahinga banonosoye ivy'inyifato y'amara bemeza ko uwagize izo ngorane iyaherekejwe mu vy'inyifato ashobora gusubira kugira amagara meza mu mutwe n'inkuru ya Norris Nduwimana
umutwe wanje narumvise ko hahungabanye bemaze kunshikira
kwansine naho mvukiye umukenyezi w'imyaka 40 nyina w'umwana umwe numwe mu bandi bubatse mu miryango iharugwa ku ijana yateshejwe izayo n'imyuzurira ahitwa Kibengara ke mu gisagara ca Bujumbura hatunzwe n'urudandazwa rw'ingenda gushika n'ubavuga ko ataratekana
narumvise ko mu mutwe mpungabanye kuko harageze igihe mu ijoro sinzire na gatoya nikanga bya bindi
ivyo muri ako gace ntivyakoze kuri umukenyezi gusa nkuko bisigugwa na Desire Habarugira yubakanye n'umukenyezi yaratunzwe n'uburimye muri ico gice
hari mahose mirimo yose yaratwawe kandi huzura amazi mu mutwe umuntu ashaka kubona ni karacane gose
nkubura afite ubwoba ku mukore wa
yego
ibiza n'isi bigihugu kimazemo igihe mu Burundi byaranashikiye abakenyezi bafise imitahi yisununuye Francine niwe nkunda twamusanze muri site y'abateshejwe izabo n'iduga ry'amazi y'Agatanganyika ahitwa Mutambara muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga
ahubwo je bazahava basanuka mpaye ndiruka mu ibarabara kubera haragera igihe singomba umuntu yonyegera kubera ibibazo dufise
ku kibazo c'ubufasha bugenerwa bashikiwe n'izongorane Francine ntawumvukiye yishura ati
nta kirakogwa tukiri hahandi hafi ya Kanyosha
ishirahamwe PPCM rihurikiyemo abanonosoye iby'inyifato mu Burundi ni rimwe mu yahagurutse ahitamo guherekeza uwo mugwi w'abantu mu gace ka Kibengara Kibujumbura naryo rivuga ko mu bufasha bukenewe akiragahaze muri rusangi mu gihugu Prosper Mvuyishanga ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe
iyo abayibiza n'isibe abantu bashira imbere bifungurwa ibintu biboneka mugabo umwanya wa mbere babakeneye abantu babafashe kwakira bijya bihe baba ariko barabamo PPSM ico twiyemeje nuko aho bishitse turahashika kugira ngo nibashobore gushikirwa n'ivyo byotuma bashobora guhungabana mu mutwe
uko biri kose abahuye n'izo ngorane bafashijwe by'ukuri nta kibuza ko basubirana amagara meza yo mu mutwe bivugwa na muganga Godelive ni mubona yanonosoye ibyo kuvura indwara nkizo
bibaye munya munini kwataguwe neza mu mutwe hiwe hazohungabana cyane ashaka kuzo kwinjira mu ngwara yo kuyinga canke bivanya no kumuntu bwe bwubatse akaja no muhindi ngwara yo mu mutwe ariko mu gihe yogira amahigwe akaronka no gufasha kumumenyereza ibyo biraheza bigahinduka agasubira mu mutima busanzwe bwo kumagara meza
ariko rero gushika mu Burundi ibigo bifasha abagize ibibazo byihungabana by'amagara yo mu mutwe vye gukira leta ntibirarenga bitatu mu gihugu cyose abano nosoye kuvura bageze ku rugero rwo kuryamikwa mu bitaro kubera indwara nkizo nabo baracaharugwa kuri bane gusa bakorera mu gihugu
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Munguri imico kama tubashikiriza iminsi yose kuwa gatanu uyu munsi tubayagira ibijanye n'uruhara rw'ububiko rw'igihugu mu gukomeza itungananga karanga mu Burundi uwahoze harongoye ubwo bubiko Nicodème Nyandwi anegura ko ubwo bubiko mu gihe c'iterambere rya none budahurumbirwa n'ugwaruka kiretse abanyeshuri bamwe bamwe bo mu bisata vya kaminuza ariko asigura ko ubwo bubiko ubwabwo bushinguye amabanga y'igihugu imico kama na Egide Nahayo
nkuko bisigugwa no yahoze arongoye ubwo bubiko ndangakaranga ku rwego rw'igihugu itunga ndangakaranga y'igihugu rifatiye ku nyandiko ritandukanye n'itunga ndangakaranga ntakabakabwa rino bimwe mu birigize bikaba ari nk'uru rimi kavukire ibibanza ndangakaranga imyuga hamwe n'ibindi none itunga ndangakaranga rifatiye ku nyandiko cyo ahanini rigizwe n'iki Nicodème Nyandwi
rigizwe n'inzandiko n'ibitabo n'ibinyamakuru byanditswe n'abarundi cyangwa byanditswe ku Burundi bifatiye ku gutunganya imirimo y'igihugu mu bisata bitandukanye byacu kuvuga mu bisata by'amagara y'abantu mu bisata by'inyigisho mu mashuri mu bisata by'ibikorwa bya leta by'ubutunzi by'uburimyi n'ubworozi by'ubudandaji by'amahinguriro by'intu
intwaro n'ibindi
na muri ubwo bubiko umuntu ashobora kwasanga ibyo byose uretse bamwe mu banyeshuri ba za kaminuza buno ngo ntibugendegwa icyo yahoze aburamutswa afata nk'uruhombo kwera imva sigura
icyo bivva ko mu mibereho y'abarundi si benshi bakunda gusoma ibitabo canke ibinyamakuru benshi turacakoresha guhanahana amakuru ku munwa no mubize bazi gusoma bazi no kwandika si benshi babandanya basoma canke bandika ibitabo nubwo ubiko rero nabwo nyene tugaca bugwa muri iyo mporero
kugira ngo ariko ubwo bushinguzi ndangakaranga buhagwa agaciro hari byo niko Demunyandwi yahoze aramutse urwo rwego rwa leta abona vyokogwa
hoba ukubakwa inyubakwa ikwije ivyangombwa kuri bene izo nyubakwa zishinguwemo itunga bene iryo bwa kabiri hoba ubuhubwo bubiko abakozi benshi kandi babinonosoye hamwe n'uburyo bukwiye hamwe no gutunganya rero amategeko agenga ico gisata nivyo leta yoheze igashira imbere kugira ngo itunganye neza kandi ikomeze yongere ihe agaciro ububiko bwo bushingutsi ku rwego rw'igihugu bw'iryo tunga ndangakaranga rifatiye ku nzandiko
ububiko ndangakaranga bufatiye ku nyandiko bakaba mu Burundi bwashinzwe ku mugaragaro mwaka w'1978 muri ino myaka umuzo wa internet ugashobora kuba imwe mu ziri ntambamyi zo kudahabwa agaciro kw'ico kigo nabo gihurumbiye
Ejide nahayo urakoze ni naha turangirije ano makuru yacu twariko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwari muduteza biri mubandanye mugira ibihe byiza na radio indundi culture murakoze